Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kuwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ku munsi wa Mungu itariki 13 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ni ukugira ngo twisure kandi twibutse abo turenganura, tuyinterpere justice y'u Burundi, tunayinterpere na Congo yuko Congo idufashijemo barashobora kuturenganura. Burundi bwaduhaye indaro nabwo barashobora kuturenganura.
Uyo ni David Munyamahoro aserukira abanyamurenge mu Burundi igihe yariko ashize ijambo ryo kwibuka imyaka 13 irangiye abanyamurenge bagandaguye mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye impunzi z'abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana, hamwe n'inkuru yerekeye abarimyi bo mu Ntamuhinga bafite ikibazo cy'ukuntu babika umwimbu wabo. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abanyamurenge baba mu Burundi bibutse kuyimana ku nshuro ya 13 ubwicanyi bwo mu Gatumba bwahitanye ababo 166. Basaba ubutungane mpuzamakungu bw'u Burundi na Congo hamwe na ONU gukurikirana no guhana abishe bagenzi babo. Leta ya Congo n'u Burundi ntizari zaserukiwe mu mihango iyo munsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Roje Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Nibazico bazije bazizuko bata bagiye tukibakeneye turibuke.
Abana barinze banyamurenge bariko bacura intimba mu Gatumba ku birometero nka 12 mu burengero bw'umugwa mukuru Bujumbura, mu kibanza gihambwemo ababo 166 bishwe mu ijoro ryo kuwa 13 ukwezi k'umunani mu 2004. Baba bacitse ku icumu, imiryango yabuze, inshuti n'abagenzi, umubabaro n'agahinda umuntu yabisoma mu maso mu gihe baraba bamwe mu mafoto yabishwe batemaguwe barashwe canke baturiwe. David Munyamahoro haserukiye umuryango w'abanyamurenge mu Burundi yavuze kubwo icanyi iryo hanga rizokwama ribwibuka ukurunganwa rukurikirana. Yanatanze indi mpamvu ituma bibuka.
Ni ukugira ngo twisure kandi twibutse abo turenganura, tuyinterpere justice y'u Burundi, tunayinterpere na Congo yuko Congo idufashijemo barashobora kuturenganura. Burundi bwaduhaye indaro nabwo barashobora kuturenganura. Tuzibuka kuzogeza igihe abatwishe bazafatwa.
Abo babishe abanyamurenge bemeza ko bazwi kandi banavyemangiye.
Abantu bapfuye ku itariki 13 ukwezi k'umunani mu gitondo itariki 14 ku maradiyo mpuzamahanga twumva pasiteri ubwo niwe wari umuvugizi wa FNL twumva arabivuze. Twebwe twaguye abanyarwanda zavuga ngo mugahundwe twaratangaye twarumiwe. Nyuma gatoya na Rwasara byemeye babimubajije, abajournaliste babimubajije ati koko ni FNL yabishe ngo bariko birenganira motif avance ze z'ikinyoma ntituzemera yuko badusanze mu ikambi. Abatwishe barazo. Pasiteri Habimana yakoze declaration mu izina rya FNL ngo buce perezida wiwe ariwe Rwasagato, actuel vice perezida wa assemble arabikonfirima. Tituramenya na hamwe aho bifira. Utungane bw'u Burundi twarasabye n'indwi iheze twaranditse twajanye rapere y'urubanza rwacu.
Munyamahoro ahamagarira ONU, leta za Congo n'u Burundi kwikubita gashi.
Twituye ubutungane internationale kuva mu 2007.
Senariye
Cour Penal Internationale turandika baresikape barandika turungika abantu ilahe babaresi barungika abantu hano turabonana baratubwira ko plainte yacu ari irreceivable ngo yuko batazabakira plainte ya community. Ati niyo mwapfuye niyo mwishwe rubi tidushobora kwakira plainte ya community. Twebwe twakira plainte z'igihugu. Ni ukuvuga ko abantu bashobora kuzana plainte yanyu ari igihugu mwahungiyemo ari cyo cy'u Burundi. Antro kandi ashobora kuzana plainte yabo ni community international twari sur la protection HCR nayo yari kwire kandi kuzana iyo plainte. Abandi ba gatatu bari bategereza kuzana plainte ni Congo. Abakongomani barahunze bageze mu Burundi barapfa, abo ko ari batatu ari u Burundi twahungiyemo ari community international twari muri protection yayo ari na Republika ya Congo twari twaje duhungana na turavukamo nta na kimwe kirakorwa.
Terence Mushano nawe umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe rirwanya ivyiyumviro vy'abanyabwoko ase genocide Chirimoso asanga ubutungane mpuzamakungu aribwo bwo bazwa byinshi kurusha.
Na kamara maza kubona abantu bahungira mu Burundi bagaca bicirwa mu Burundi byo barira rero ntibarira busema. Abanyamurenge bariko barasaba ko ubutungane bw'i Burundi bubafasha, ko ubutungane mpuzamakungu CPI bafasha naho leta yo yaravuye muri CPI CPI yo bikora ibintu byaberenga hacuke mu nibyo bahande erega igituma adakurikirana abanyamurenge bishwe nico cabuje nuko abarundi bishwe bakurikirano iho nyabwoko y'abarundi yarabaye abatutsi barishwe mu Burundi nabahitanywe n'ivyahaje gahomera umuntu wabyo bahutu biraba hanyuma ubutungane bw'ijyamiza kata none abatavugira abarundi abatatunganiriza abarundi bibaza ko batotunganiriza abanyamahanga
naho yibukana baba gahinda kenshi abanyamurenge ba mu Burundi bacafite izigiro Bishop Laurent Mukwiza yavyerekaniye mu gisabisho
uyu mwanya mwami Yesu imitima yacu irasa niremereye cyane ariko ijambo ryawe riratubwira ngo ntitukababare nk'abatagira ibyiringiro nubwo bapfuye urupfu rw'igiturumbu ariko mwami Yesu baruhukiye imbere yawe igiti ngo niyo cyatemwa kizongera kandi kinage kibe kizima bene data baryamye hano imyaka ibaye myinshi ariko hari ibyiringiro ku munsi uri n'izina munsi wahamagaye amazina ya bose bazahaguruka bagende warapfuye urazuka niyo mpamvu n'abakwiringiye bose kuri wa munsi bazazuka data ureke imitima yacu ntigutuke ahubwo tumenye ngo waraduhaye urisubiza
mu mihango yo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba haheze imyaka 13 nta ntumwa za leta ya Congo canke y'Uburundi zari zihari ariko abasirikare n'abapolisi niho bari bacunze umutekano icyo bikora munyamahoro yavuze ko atakibazo bafitaniye n'ubutegetsi kuko abanyamurenge bishyira bakizana mu Burundi abandi bakaba bahawe ubuhungiro mu makamba atandukanye Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge impunzi z'abarundi zishika kuri 6 n'izo zakomerekejwe bikomeye mu mutwe no kumaguru n'abantu bataramekana mu ikampi yanduta aho ni muri Tanzania ubwo ubugizi bwa nabi bwabaye kuwa kane no kuwa gatanu ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru ari mu gihugu cha Tanzania
impunzi z'abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana zigizwe n'abagabo batanu hamwe n'umugore umwe bose baba mu mazone abiri ya mbere n'iya kabiri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania bane muri abo batemwe bari bagiye kurondera inkwi zo guteka mu ishamba hanze y'ikambi abandi babiri nabo bari basohotse bagiye guca ingero nk'uko umwe muri abo batemaguwe yabitwiganiye bafite ibikomere byinshi mu mutwe mu mugongo hamwe no ku maguru
je na komeje mu bahanga bari ko barashaka kumenya ubukungu bwaho akanya gatonya nyine nuko indi ngudu tuna namwe na atatu na buje ibyo ndo byagenze twatinze ukabitegenda gukora ubu kwihanya na kugiye gukora ubu kwihura n'abantu na mugamba hano bicaye mu ishyamba bashobora gufata yamaze gufata rero baciye batubuha n'inyambo bashaka gutwara mu ishyamba bagashyira munsi y'ibiti ibyo rero baravuga ngo tukora kugira kwibira mu myumbati yabo batuvuna ibyo bari bafise ibyo badukomitisha n'ibipanga nyine bari bafise nyine bagize amaguru
umwe mu barongoye abandi muri ayo mazone avuga ko yishikiye kuraba aho bagwariye mu bitaro by'ikambi agasanga bararembye yemeza ko hari n'amakuru avuga ko bamwe muri abo batamaguwe ho baharimwo abari bagiye kwiba mu mirima
kirewe nababonye mu bitaro bari mu bitaro uwo munsi rero bari batemye abantu bashika bane umwe bari bamutse mu gitanga cyo mu mutwe n'icyo ku bitugu umundi bamutemye icyo ku kuboko n'icyo ku kuguru abandi babiri batemagura mu mutwe ndetse rero hacyatse abandi babiri nabo nyene nabo nyene babatemaguye mu bitugu hamwe no ku maboko ngo batumwe n'abatanzaniya abahatu bana nibo babakenye babageza ngo bagiye kusenya mu mashyamba yabo mugabo iyo tuza hirya no hino nubwo bivuga yuko abo baha babafashe nabo abo bantu bagiye kwiba iminsi iri kwese nko kumubonekeho bitatu kugira uwo nyine ni ngombwa abantu bamara umunsi wose bagiye gusenya
ubundi nawe yavuganye n'ijwi ry'Amerika yamenyesheje ko zimwe mu mpunzi zaciye zifatwa n'agashavu kubera ivyo vyabaye kuva kuwa kane gushika kuwa gatanu w'indwi maze zija kwihora ariko igipolisi kiratabara
ubu kwari muri ruma n'ubusigiye ngamo igipanga bagahindura kugira umuntu ahindure igitikayi umutwe wese abo umuntu aramara cyangwa umuntu yabwiriranye yase iyo rero bitari bisenge y'abantu bari mu nzara ikagirwa uko ingana yase bitega n'abasharfu bitara amatanga zigena birirukana ngo ndetse abakozi bafata mu misozi polisi yase yirukangira abagabo bagarutse inyuma nta kindi kintu kigeze kivugwa
izo mpunzi z'abarundi zibabazwa n'uko atamatohoza akorwa kugira ngo kwagirwa ko ari mu bakoze ubwo bugizi bwa nabi bwo gutema abantu afatwe maze abihanigwe ubu avuga ko ari n'izindi mpunzi zishika zitanu zimaze kwicwa muri ubwo buryo kuva umwaka utanguye.
Birateye ubwoba cyane abantu bose ngaho bafite ubwoba, hariho n'abantu bavuga bati rero baca babaho gute guteka barabiheba gukwe namba koko babateye bagiye gusenya urumva kirakira ikibazo. Mwana wa mama twebwe amashyirahamwe ngacyo agerageza kuyitura kandi bashaka kukubwira bati kitabo ntiwabakenye nta kintu kiri bushobore kugufasha. Wowe ni mike bwa mbere twitura ayo se yiki apukara kimwe kitabonye abana kene turafashuki cyubaje cyangwa kwishanya na ato se aga kikagata tukije gutera ikita byari yabishwe ndabaje kwitera ikita bitanu kiri kuri aba polisi kandi baje kuri amba yari yezi nta kindi nta kindi yakiri twibucunga nyaka ko kugira ngo bari bagiye kugira ngo cyangwa ngo bishwe n'abarundi kuko yuko basi polisi ni kama cyo kandi cyakose abarundi bahamye
izo mpunzi zibona ko umutekano wazo tubahirijwe maze zigasaba ko zokingirwa bikwiye. Mu kwezi guheze ayo kamya nduta yagenderwa n'intumwa z'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa, zimwe muri izo mpunzi zarashikirije ico kibazo c'umutekano muke maze zigira ko zisaba ko zokungururizwa ahandi. Ico gihe abaserukire igihugu ca Tanzania babijeje ko umutekano ugiye gucungerwa bikwiye muri iyo kambi hamwe no hanze yayo. Ikambi ya Nduta nirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga gato 2,226 mu gihe abandi bari Inyarugusu na Mutenderi, bose hamwe abahungiye mu gihugu cya Tanzania kuva mu mwaka w'2015 barenga gato 244. Bamwe muri bo bagera ku 15,000 barindiriye gutahukanwa kuko babyisabiye ku gushaka kwabo. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Clavera, kubera ko badafite ikigega rusangi hafi benshi mu banyagihugu ku mutumba wa Nyamwarumba aho ni muri komine n'intara ya Muyinga, bavuga ko babitse umwimbu mu mazu yabo. Abo banyagihugu bavuga ko umwimbu uhura n'impanuka nyinshi zirimwo ubusuma, gusesagura eka hamwe n'umucanwa. Basaba rero kuronswa ibigega hafi yaho batuye. N'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Darulinze.
Umutumba wa Nyamarumba uri muri komine ya Muyinga ku birometero nka 2 uvuye ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba barahimirijwe nk'abandi mu byo kubita umwimbu, bavuga ko batahuye ariko bakagira ikibazo cyo kuronka aho babitsa hafi.
Ntibitworohera kubera urinda gusindira ikibazo ugafata imitumba miremire aho bose nzi yuko umuntu ushaka kaza kubitwubakira mvari iwacu ntabwo tukorohera.
Ariko wumva hariya mu kibogoye kuba ari kure twarayo imizigo biragoye no kuyikurayo nziza umenya natwe twayirondera n'iwacu kuko natwe turavunika rwose birenze. Hatayo nyine abafite uburyo nyine bwo kubisugumisha kandi bakaguza mu nzu nyine
kugenda kutubica, ariko bisaba uburyo udafise ikinga ngo dutwara kudutangira impembo. Byoba byiza yuko natwe dukurikiranira kuno mutumba tukaronka ahantu tuza turabica.
Ingaruka ziraheze zikaba nyinshi uhereye ku busuma bwo mu mazu,
cyane cyane n'abasuma mu nzu baca badutwara gasanga inzu bayihubuye cyane tugahira mu nzu.
Ikatajewe nikuriye ntabwo no kwikorera ngo ntware hariya mu kibogo yenyine abantu ndatwindiye bashobora twitwarira batadutwaye naho ndaturiye nima n'ibutumpaye.
Ewe tuhaeza tukanda tukabisa mugabe naho tutubisa tuhaeza tukwacasanga barimo baradutwara ikarama ndende hama babidutwariye tukaca dusanga hamwe hamwe tuhaeza tukadushira mu nzu nyene kukubera tutakotwobigira tutaba tubishoboye kuvyikorera haje uraze nawe nk'umusuma akadutwara.
Iyi ni ingaruka ni ugusesagura cyane cyane iyo hadutse mwumvikano muke hagati y'abubakanye. Banzira Umwito Pascale ni umukuru w'umutumba Nyamarumba.
Nk'iyo nk'umugabo batavugana n'umudame, umudamu akaja nko kurima, umugabo arashobora kubikura mu nzu akagenda akabishora. Mwo mwanya twe natwe tugira ikibazo cyo kugira iki cyo kubumviriza hagati y'umugore n'umugabo kuko baba batabivuganye ko. N'umudame nawe nyine arashobora kubigira ko ari abadame nkeka nk'ibintu by'inzoga cyangwa amatabi, arashobora gucomagura ibintu mu nzu kuko bidafise ahantu biri kure iyo genda kubitora ari cyagomba kubiranguza.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko abanyagihugu bahimirijwe bikwiye kubika umwimbu. Mpabaze Jean Bertrand Kimasi, umanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko ikibazo cy'ibigega kiri mu ntara yose muri rusange
usanga ari nk'ikigega kimwe mu zone aho biri cyo gasanga hari ibigega bibiri mu ikomine urumva yuko ivyo ntibiba bikwiye dufate ko bo bose umwimbo wubuza nakabusha mu cyo kigega ibaruka nawe washira gusa nuko bace bavuga bati bamwe baragenda bakawubikayo abandi nabo bakawugumiza maze iwabo naho kenshi usanga ukunda guhura n'impanuka y'ubusuma kuko ubusuma ntiburahera
asaba abasanzwe bafasha muri icyo gisata kubandanya
abafashije kubaka ibigega tunasaba umunsi kumbure nimba afite uburyo busura kandi bagafasha kumbure nk'izone ikaronka nk'ibigega nka bibiri za mitende kugira ngo n'imiburiburi naho batoba bose cyane naho umwe batashirayo wose mugabo ujanye n'imbuto wowo bakawushirayo nayo ubundi biragoye yuko ikomine yose ironka ibigega bikwiye abanyagihugu bashobora gushyira mu mwimbu wose
guhimiriza kubitsa imyimbu byari bisanzwe bikogwa buri gihe abanyagihugu bimbuye ariko inyuma y'impeshyi iheze byarashyizwemo ingufu gusumba uko byahora mu ntara z'uburaruko cyane cyane Kirundo na Muyinga zavuzwemo uruzuba rwinshi n'inzara I Muyinga mu buraruko bushira guseruka bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco tubiyutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamanira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muko mumenyereye n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza ariko twashaka kubamenyesha ko uyu munsi ico kiganiro tugiye kugisimbuza ikindi kiganiro cereke cyane cyane uruhara rw'abafasoni baba hanze igihugu cy'u Burundi eka bafashe intumbero yo gufasha abagenzi babo bari mu gihugu hagati ni mu kiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari I Bujumbura mu Burundi
Berize n'amahora asigura ku cyamutumye gukoranya abo bigeme ari uko yasanze abarundi kazi bashoboye ariko bakikumira atanga batubwira ingene yabatoranije
twatse abakobwa 24 hama mu kubatora twashije ku mahezo sosio hariyo formulaire buduza ikabaza ico bakora hanze y'ishure ikabaza igituma ashaka kuza muri uyu mugambi bakanabaza imigambi yafitiye aho babaye hama tukaraba ukuntu bishuye tukaraba nyine abana usanga bafise ico bakora nyine hanze y'ishure abana usanga bafise ico nyine bashaka guhindura aho babaye niwe twatoye hariho benshi basanga nyine bakwije ibyo twarangira ko ariko kwera ibibanze twari dufise atari byinshi cyane twaciye tuba nyine twaciye tugerageza gutora nyine 24 hari abasanga bavuyemo kandi nyine bari bakwije amategeko
abana bava mu mashuri yisumbuye harimo za kaminuza bava mu ntara z'u Burundi canke naho
abana benshi bari ngahanya 99 bava mu mashuri yisumbuye hari abava mu mashuri yisumbuye yo mu Burundi hayo navuye nyene hanze y'igihugu usanga nyene bari mu ruhuko ngaha ariko no mu Burundi bajava mu ntara zitandukanye hari abijumbura hari abajava ubanza abajava ibururi hariho abaje bava Gitega umva hari ntara nyene atari bujumbura zagiye zirazamo
Berize ku myaka ya 2022 twavuga tuti kuki wiyumviriye guhamagara abana babigeme gusa
kwa natwe babigeme gusa niko ari gukumira abahungu nyinshi rutanga ngana zo nyene nyinshi dufasha abahungu ariko natwe babigeme kubera mbona ko hari ikibazo dufite mu Burundi turafite ikibazo cuko abigeme badafite ishaka canke babura uwubereka ukuntu bashobora gukora bagateza imbere igihugu hari ukuntu ugiye kuraba mu nzego ugiye kuraba mu mashuri yisumbuye kenshi canke mu buzi ngaha nyene busanzwe udusanga henshi hari abasore ugasanga abakobwa nahakora ugasanga nyina akora akazi kabayabaye ugasanga nawe tubona batwara amashira hamwe ntawe tubona baduserukira muri politiki ntawe tubona duserukira nyene mu buzi nyene buboneka ugasanga rero ukuntu batuduserukira birafite n'ingaruka mbi ahantu nyene ku gihugu nawe tubaye ugasanga hari n'ibyinshi byokozwe n'abagore kubera bo babitahura kubera babona bo bati iki kintu turumva ko cyogenda gutyo ugasanga kenshi nyine abasore ntabyo babona ugasanga ari imyitsi ko turatakaza kubera abo bigeme badafite ibyo shaka byo gukurikirana ubumenyi nyine bwo haruguru ya ishuri ryisumbuye canke kuvuga ati reka je n'umunsi shinga ishyirahamwe rikora ikintu kinini
mu bigisha ibintu bifatiye kuki nk'akarorero umuduhaye akarorero kiza mu bigisha
Karano tangu kujo tuigisha harimo kumia kuyungunganya muzima alivyo nukwita entrepreneuria umba ukamenyati joe ndafise ichi mviro ndashora kuguruza kabutiku no mwosi nkadanda dutu naturu dutu no hama tukanyungukira hama hateni mbere nashora kufasha nabandi hawa akazi tuwaigisha rero kuyungira kucho on tukana hama gara njene abakoga asanzuwa wikoranga haanya Bujumbura njene abanuwa wafaso ni asanzuwa njene babizi muri majengo y'imyaka bikora bakaza bakabigisha ndetse bakanasabikanya nyene ikintu nabo byagenze kugira bashike kugira abereke yuko ari ikintu gishobotse ari ikintu umwigeme wese ashobora gukora
twumvise ko menga muna mahamagara kandi no muzima bwa minsi yose kutijajara nk'ibintu bijyanye no gutwara inda n'ibindi
ego icyo kintu ndakunye twashimike gukora twabonye yuko hari abakobwa benshi usanga bafise impano ugasanga bafite ingabo nzi gukora ibindi birengeye byo mu ishuri ariko kubera kutamenya kubera kutwijajara ugasanga baguye nyine mu mpanuka ugasanga baratwaye inda yarahejeje nyine amashuri yisumbuye nasubiye kubandanya cye yicara muhira cyo tuvuga tuti nta kuntu twobigisha ibyo bintu byose ntitubigishe ukuntu nabo bifata ntitubigishe ko amagara yabo iyo aza imbere ya byose cyo tubigisha rero ukuntu biri bashobora kwirinda imbanyi tukabigisha ukuntu bashobora nyine kwirinda izo mpanuka tuza zibashikira n'ukuntu bashobora novuga ukuntu bashobora kujeha ku
gutunganya
ego gutunganya ubuto bwabo kirinda ibyo byose byo tayibasamaza bibabuza gushika bashaka gushika
harimo no kwandura nk'ingwa zifatiye
mu ego harimo n'ingwa ego harimo no kwandura ingwa nyinshi zifatiye mu bihimba byirondoka ibyo byose nyine umuntu akabigisha bakabimenya kubera hari benshi usanga bavyiga mu mashuri yisumbuye ariko kubera usanga umuntu kenshi avyiga kugira nk'amanota ugasanga cha iganiro nticabaye cikubwira ati heraba ibiri kurakora sivyo umusanzwe umukobwa nyene kugira umutunganye wo gukora ikinya umva nje dushaka gushika ko dushaka kwa bicika iganiro ntiwe gusubira byo kwabwira ngo ukora ikiniki niki niki mutaganiriye
abakobwa urazi barafungura abigisha nibaza ko muhenda amafaranga uburyo bwabwegeranije gute
Nagize amahigwe ishuri niga ko nabwiye ko ari ishuri ry'abakobwa gusa kandi ni ishuri ririko abantu nyine benshi bamaze gushika ahantu kure mu buzima bwabo n'abantu batahura nyine imigambi nk'iyi hama barafashije nyine gutunganya ubwo buryo bamfasha kuronka harifon yitwa Davis Project for Peace akaba ari uburyo bufasha abana mu bihugu bitandukanye gukora imigambi ifasha mu guteza imbere igihugu hamwe no mu guharanira amahoro umva no kunyine byagenze hama narashikiye icyumviro canje ndabwira umugambi wanje ukuntu meze barabitahura hama baramfasha kuronka ubwo buryo
sinzi wambwiye ko mengo muranabigisha amahirwe bafite yo gushobora no kuronka za bourse n'ahandi kujya kwiga
ego icyo ni kintu cyane twashimikiye ko muri nino kambi kubera twavuga ikintu nabonye ngiye kwiga hanze nuko nasanze ndi umurundi wenyine kuri iryo shuri kandi nta banzi ko abarundi kazi ucibwenge cyane hama ni kintu cyambere cyambabaje ndavuga nti usanga hari amahirwe menshi usanga agenda abana muri Afrika abana mu Burundi ariko kubera kutamenya kubera kutaronka ayo ma formation ugasanga nk'umuntu arijaja yarahejeje universite yarose amanota menshi muri exeta ariko ntarose amahirwe yo kuronka kakabose ko muri guverinoma ka leta ugacusanga nyine biramugoye aciye yicara cyangwa acara abantu nyine baraja kwiga ndavuga nti reka umuntu abigisha ukuntu ashobora kuronka ayo mahirwe kenshi usanga ari ibintu wuzuza ugasanga bigusaba kwandika nk'agakete k'amajambo nk'amajana atanu gusaba karaba nyine ukuntu karyoshe karaba ukuntu umuntu azi kwidandaza akavuga ati jewe nkora iki niki niki mu buzima ashaka gukora iki umva rero kubera ubwa mbere hariyo amasoni n'ubwo dufite nk'abakobwa babikaze ugasanga nk'umuntu aratinye kwivuga umuntu aragiye nko muri interview ugasanga aragize amasoni biranse ko avuga arapavye ibyo tuzobigisha tubigisha ingene bifata ashimishitse akaronka amahigwe twabigije nyine ati ngo we uzoyarondera gutya na gutya hamwe abirondera yariteguye azi ingene azokwigenza hamwe biboneze
tubona mwanditse ko mu jambo ry'icyongereza ngo sisters in success ubona iterambere ryoroshe ku barundi kazi
nuvuga iterambere ryoroshe mu barundi kazi nibyo haracari byinshi bihari byo gukora ariko ndabye nk'imisumaze ngaha nishaka abana baza bafise ucubona ko nyene habuze abigisha gusa naye handi shakarira hari nabana bafise ibyumviro byiza cyane ibyimbyo duteje imbere igihugu ariko kubera kubura aho babivugira kubera kutaronka uwo mwanya kutaronka babumviriza ugasanga barabyicaranye imyaka n'imyaka
igihugu cyacu kuva mu mwaka 2015 kiri mu njyana za politiki hari abantu bari hanze nkawe bavuga bati uyu munsi nta kintu twumva twoje gukorera mu gihugu kuko nta kigenda
ajini baza yuko na gihugu cyo kitari mu bihe byoroshe hamari akaje ko gushobora gufasha muhira naho buri hanze y'igihugu hamari ukuntu ushaka gufasha n'ushaka kuri kuno fasha hama nibaza yuko jewe byabaye kubera nayifise iryo shaka ryo gufasha abatoya abanje kandi nkabona ko hamwe no guma ndabyegeza inyuma nosanga ntigeze ndabikora mu buzima ushite mwishaka ukabishaka nyene by'ukuri umuntu ashobora gukora ikintu naho hoba hameze nabi gute
muribaza ko abakenyezi b'abarundi bashobora gushika ku ntambwe mu gihugu musanzwe mwigamwo bariko yuguterera mu kirambere y'igihugu cyabo no kutisuzugura
je wenda abona yuko abakenyezi b'abarundi bazishobora kwashika ngize iminsi nitegereje ukuntu dukora cyane turakora cyane nawe usanga ibyo dukora bitatuzanira byinshi ukaraba nk'abagiye bagore usanga badana ditomati mu isoko ugasanga yirirwa y'umunsi wose ariko arakora ugasanga ibintu akora umwanya munini gusa iyo yabishyiramo ubwenge bwinshi iyo yari afise ubwo bumenyi yo kungutse gusumba byerekana yuko hari iryo shaka rirahari kandi baza ko ishaka ryo rikora byose harakeneye nyine abantu benshi bazazanye ubwo bumenyi harakeneye abantu benshi bazadufata mu mugongo ushobora gusanga nk'abantu babiri batatu bane gusa ariko arakora ibyo bintu ugasanga rero hariho benshi badashoboye kuronka ayo mahirwe nka twebwe nyine tugasanga twaronse abana 119 bagomba kuza muri iryo kambi ariko kubera twari dufite ibibanza atari byinshi dusanga dukuyemo abana benshi cyane kandi nk'abo bana nabo bagatuvuga ati ndazobigisha bizogenda gute mba nibaza ko abakenyezi b'abarundi kazi turashobora no kurengera leta z'ubumwe za Amerika zigeze tugatera imbere kubasumbya
mu baje kwiga harimo Yahorete Mugisha aturuka mu ntara ya Bururi mu bumanuka bw'u Burundi yemeza ko yungutse byinshi
twaragiriwe amahirwe notangura nko gushima ku bantu babyiyumviriye bakaza nyene bakumva ko baduha iyo nyigisho ego mvuze nko ku bintu twize twarize ibintu bikomeye cyane hari ibintu tutari tuzi byinshi mu buzima bwacu dufate byagerekeye nko kuri CV barabitwigisha nk'ukuntu twashobora kugira CV yacu mu majambo make dufate tukagira CV nziza kugira ngo turonke akazi kacu barahejeje baratwigisha baratuzaniye abandi bigeme b'abarundi kazi bagiye amahirwe baragenda kwiga hanze baratwigisha ukuntu bashoboye kugenda hanze uko byagenze turaheza turiga no gukora ibintu parascolaire ukuntu twojya mu maclub mu maassociation uko twunguka ubumenyi n'ibindi bitandukanye numvise nabo twize ukuntu twogira ukeneye nko kugira ka entreprise cyangwa projet ukuntu wabigira ukuntu wakwiyungunganya ukamenya ama etape ugenda uracako ibintu deja twize n'ibintu byerekeye ibintu by'amagara yacu ukuntu twogenza ukeneye nko kuvuga ati ndashaka gufasha nk'abana bo mu ibarabara cyangwa nka twebwe bakubwira ko dushikirwa n'ingorane nyinshi urazi abakobwa turagira ingorane turashobora guhura ugasanga abakobwa baratwaye inda cyane tukama twikumira mu bintu byose tukabona ko umengo ntidushoboye ibintu deja batwigishije ukuntu twabyifatamo
uvuye aha uribaza ko hari ikintu nzomarira ikibano cyawe ko nabonye muri izi nyigisho bavuga bati duhamagariye abakobwa kugira ngo bagire icyo bahinduye mu kibano
cyane rwose ego atwa ibyo twize byose hamwe twabyigumizamo twaba duhombye kuko hariho abatoyi bacu abakuru bacu batagize ayo mahirwe yo kumenya ibyo bintu kuko ndibaza byo bari nk'ibike cyane mu Burundi ndafise vision yo kuvuga ati ndakeneye ko byokura cyane nkigisha nko muri community yacu abandi bana nkabatumira kugira ngo iyo migambi iranguke nkafonda nka association tukiyungunganya hari ukuntu twebwe twama twikengera abantu b'abarundi kazi twama tubona umengo ntidushoboye cyangwa ngo igihugu cyacu ibintu nyine nk'ibyo wonye mugabo nkuko twabyize ifoko ibintu byacu novuga ati nk'amareve yawe ukabona yuko ushoboye muri ibyo bintu ukiyegzersa naho byaba bidashoboka nje ndizigiye kandi ndizeye ko bizohinduka
ekana Samantha Mucho aturuka igitega hagati mu gihugu cy'u Burundi akiga mu Rwanda niko kuko
nugutse byinshi nkuko yaba mugenzi wanjye yabivuze hari ibintu twahora twumva canke natwe tudafise ko ni champion na kimwe kandi ari ibintu bidufasha canke bizodufasha mu buzima
nk'ibi
twarize ingene umuntu akora CV igezweho twe nka jewe iyo narinzi ni CV classique za kera donc twino musi naho twariko turiga ingene umuntu yo gira plan d'affaires akagiyafite mugambi urana nk'ubunye akazi uhejeje amashuri biragoye nk'ukaronka ariko nkwiye guca wicara urakwiye guca wiyumvira umugambi ngene wo gukora n'ivyo bariko baratwigisha
iyi ni incuro ya mbere umwigeme Belize n'amahoro atunganye ibikorwa ariko yabwiye ijwi rya Amerika ko yifuza kuzobandanya afasha abigeme benshi bashoboka muri kazoza.
Tukushimiye loje nchuti mwese mkundi ya diuhijwi ya Amerika wigane ya tukatiguli mwaka kanya wigeo kiengaha. Tulashimiye Jenion Justin ya dofashe mwiga bizuma hamwe na Fatukarara ya dofashe kwegiranya wigane ilo tukawatiguli. Tulashimiye na mwenchuti mwese mwandu teza matui tulawifurije ama horon mwuro wa mwiza mwese.